Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabahaye mwirewe ntute namwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe kazi makuru yo kuri no munsi wa mbere turi kwigereza rya 11 ntwara nte no mwaka wa 2024 ayo twabateguriye tuyahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Agatorwa saya urarongoye umugambwe SNL yaraye akombo mu mabanga yiwe nakagwikiye nkowe kuri uwo mugambwe abanywanyi ba SNL bayoboka agatorwa saya bakaba biyamiriza ivyaraye bivuye mu ikoraniro ryaraye iribereye mu ntara ya Ngozi ricungerewe n'igipolisi cinshi. Agatorwa saya nawe ati ivyaraye bibaye n'ubuhemu buteye n'isoni kuko hawunyanzwe amategeko. Muraza kubikurikira murano makuru. Ukutihanganiranira muri politike kuravugwa no ku mutumba Buheka ni muri komini Nyanzarake y'intara ya Makamba aho kuri uyu w'Imana uheze inama y'umugambwe ipona ku rwego rw'intara yahagaritswe n'umukuru mutumba imvo batanze ngo inama ntiyari yamenyeshejwe. Mu bijanye n'agateka kazi na muntu naho harimo kukuruke mu gisirikare cya kera ex fab yahagaritswe ku munsi wa gatandatu na komiseri atwara igipolisi muri komine Buyengero mu ntara ya Rumonge. Komiseri atwara igipolisi i Buyengero akaba yaje kumutora yabanje gukurwa ku rwiwe n'imbonerakure zimwagiriza ko yoba ari mu bakorana n'abagwanya leta y'u Burundi. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yombi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa makuru twabateguye tuhere mu gisata cha politiki. Umucenga mateka agatorwa saya yahora rongoye umugambwe SNL yarakombowe kuri uyu wa mungu mu mabanga yo kurongora uwo mugambwe. Ibyo navyo bikaba byaciye mu ikoraniro ryatunganijwe mu ntara ya Ngozi nakagwi k'abanywanyi biyonkoye kuri uwo mugambwe SNL. Nestor Girukushaka niwe yatowe ngo asubirire agatorwa saya kurongora uwo mugambwe mu kiringo c'imyaka itanu. Itorwa ryiwe rikaba ryiyamirizwa n'abanywanyi bashigikiye agatorwa saya kuko babujijwe n'igipolisi gushikaho ryari ko rirabera. Mushinga amateka agatorwa saya akaba yiyamiriza iyo ngendo y'inzego za leta zisuka mu itunganya ry'umugambwe wabo kubwiwe mu byakozwe kuri uyu wa mungu n'ubuhemu bw'umushikanganyo w'intwaro hagati mu gihugu kuko bahonyanze nkana ibwizwa rigenga imigambwe hamwe n'ibwizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Tumutege yompi
mugihe amabwizwa y'igihugu abuza intwaro kwivanga mu bibazo byo mu migambo ntivyumvikana ukuntu ubwo bushikiranganje bwakoze ibishoboka byose kugira ngo butuburabuze. Ubwa mbere umugambo ntakoze abakoze ubugira kabiri ibyakozwe byose mu ntumbero yo kurondera ko dutora umuti ubwo bushikiranganje bukoranye nako kagwe nyine bwarabiburijemo. Aha novuga aho twagerageje kurondera gutunganya umwiherero mugabo bushikiranganje bukabyanga. Uretse n'ibyo bushikiranganje bwadufatiye ingingo z'agahotoro ubwa mbere uravuga ngo ivyavuye muri kongre ntibuvyemera. Igira kabiri tumweretse yuko ivyo ariko aragira atari ivyo yacagomba kutwereka ko afise ububasha bwo guhengera ati mbere ahubwo ibikorwa by'umugambwe ndabihagaritse mu gihugu cyose n'ingoro zanyu ndazubugaje twebwe kugira ngo ntitumukamire umucoze kuremera turaja mu bihano atakosa twakoze. Ivyo bimaze kuba dusohoye itangazo twisunze iby'amategeko avuga wewe yafashe ngo ivyo yashinze nibyo bibwirizwa kuba kandi naho yobaye arifashe ntiryokuraho ibwirizwa ikibwizwa rivuga nicyo kikuma gifise agaciro. Ikibabaje nuko usanga n'umukuru w'igihugu nawe amuha imiji akavamo nango yari gukora nk'ibyo nyine yirengagije icy'amategeko avuga kuba yarekuye abantu ngo bagiye kugira ikoraniro kaminuza aho nyabwirizwa shingiro aho nyabwirizwa rigenga imigambwe aho nyanze n'amabwirizwa y'amategeko y'umugambwe SNL kuko ikoraniro kaminuza ritumwa ko n'umukuru w'umugambwe canke ubushobora kumuhagararira iyo adashoboye kuba ari biswe none adeploye igipolisi kigaca no gufata abantu kugira ntibaje ingozi iyo bitwa ko ariko arabigirira bagafata abantu aho hose ariko araho nyanga ibwirizwa shingiro riha uburenganzira uwo ari we wese gutembera hashatse hose mu gihugu. Sinumva yuko kuja gutera uhagarara mu mugambwe SNL ko biza gutora inyishu ya vya bindi byose tumaze mu mwese. kumukuru y'igihugu yavuga ngo wari yamirije ngo makudeta ngo ibiki n'ibiki kubyabaye hariya za Niger na handi uyu munsi yirabiye hijya akigenda mugiribe yo mugira hariya muri Senegal hejo kumbe nibaza ari byinshi ubu nawe bo mutembagaza ko numva umenga ntibanezerewe cyane nuko ibintu byifashe mu gihugu yoheza akakaririra nde cyane abantu bose bakavuga kwica nimba banavuga ngo bashize imana imbere iyo mana bavuga ngo baravugana nayo data wanje barayibaza gahundi murongo ingene bogenda kuko uko biri kubiragenda ibiri kubagendekera neza ahubwo igihugu kiri mu maganya kiri mu gahinda kubera yuko abatware umenga bari mu bindi by'iwabo aho kwitwararika imibano myiza y'abarundi
agatorwa sakabivuze mu kiganiro haye radio ijwi rya Amerika ibyaraye bishikiye umushinga mateka gatorwa sa yarongoye senere nawe byotangaza kuko ngo z'ubwa mbere imigambwe icibwamwo imirwi cyane cyane iyo himirije amatora byo bivugwa na Leonce ngenda ku mana yigeze kurongora umugambwe sa honya fodebu abona ko muri Afrika n'u Burundi burimwo abantu bataramenya gutandukanya intwaro rusange n'amatora uwo munye politike akabona ko umuti urama ari uko hoba ibiganiro abarundi bakarabira hamwe ko bobandanya n'intwaro ishimikiye ku migambwe myinshi babonye ko bidashoboka bakabifuta bakaraba iyindi nzira yo kurongora igihugu yumvikanywe ko tega amatwi Leonce Ngendakumana
inyishu rero icyo ntitwofatira ku kibazo cya Senegal gusa murumba bimaze gushikira imigambwe myinshi kandi bishaka gutoshikira n'indi migambwe inyishu ikibazo nuko ibijyanye n'intwaro ya demokrasi ngiye ku migambwe myinshi muri Afrika byosubigwamwo bigaharirwa neza maze bibaye ngombwa niba bidashoboka ko byubahirizwa ko bishyirwa mu ngi bigafutwa akarondegwa iyindi nzira ko umuti wo bumuti rusangi tugasubira tukicara tukavugana tuti intwaro ya demokrasi ngiye ku migambwe myinshi mu Burundi irashoboka cyangwa ntishoboka kuko ndivyo kumvikana ko ngumugambwe cyangwa deputy wafashe umuheto kugira uhabuze intwaro ya demokrasi na wote ufata kandi umuheto kugira uyigwanye ivyo kunda ivyo kumbika rero kandi abantu bemere icyo ivyo biganiro bizobeho abantu bareke gukoresha ingufu kuko uno munsi urakoresha ingufu hijya yejo ntubufise izo ngufu haza abandi bagakoresha ingufu ugatusanga n'ibya bindi bigwa bikwega ingorane bikwega ingorane rero umuti woba uwo kwicara kwemera kwicara tugaharira tukaraba ko intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi ibereye mu gihugu cyacu ko dushobora kuyubahiriza kuyibamo tukayubahiriza tukubana tukisunga amategeko nivyo byoba byiza hako twoguma tuyandikiriza ko kumbure idashoboka biriko bishikira Senegal ntiyagira usinzira afise umugambwe cyangwa agomba gushinga umugambwe nawe bishobora kuzomushikira mu minsi iri imbere y'aya matora abarundi bose rero bumve yuko nabo bibaraba bitaraba umugambwe wonyine kuko biriko biraba intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi
ku Burundi ni imigambwe itavuga rumwe na leta Sefor Arusha iryo koraniro ridasanzwe ry'umugambwe Senegal ryabereye ingozi ngo niki na mico ryatunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu ntumbero yo gukumira gatorwa mu matora yimirije Jean Bosco Rwigemere Cegera turongoye urunani Sefor Arusha abona ko ibyabaye ingozi muri iryo koraniro byerekana ko intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi iri kure nk'ukwezi mu Burundi tumutege yompi
nta utazi yuko umugambwe Senegal uteye ubwoba umugambwe Senegal FDD uravye ingene amatora yagenze mu mwaka w'2020 murazi kandi yuko haheze amezi makeya umugambwe Senegal tarekuriwe kugira ibikorwa mu gihugu cyose ariko abashinga amateka 10 bobo bakagira manama bashigikiwe nu ko butegetsi ministere ijejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano kandi bagira amajanja gukura uyu mushinga mateka Gatoni Rwasa ku burongozi bw'uyu mugambwe ariko wewe yatuma ko inama ya bose bakamwankira muri Sefo Arusha iyo nama kaminuza yabereye ingozi n'ugushika kwihangiro y'ico butegetsi bwo muri CNDD FDD bwihaye kuko vyaranavuzwe mukuru w'igihugu aravuga yuko umushinga mateka Gatongo Asa ivyo akora abikora ku nyungu z'abanyamahanga. Hanyuma umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD wewe aranamubwira namuburira yuko amuhaye inzira zibiri ahitamwo kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD niyaba ibyo baharaniye ari bimwe canke akaba soma mbike wawo. Rero twe turibaza yuko havutse iyindi CNL nyakuri nkuko bari barabikoze ubwa mbere, nkuko baciye ubunywenywe Frodebu, nkuko baciye ubunywenywe Prona n'iyindi bigambwe. Ibyo rero birababaje kubera yuko abari bitwa yuko bashigikiye intwaro rusangi ya demokrasi aribo baba ariko barakora ivyo bintu byo guca ubunywenywe migambwe batisunza amategeko, bakaba banigenda no muri menshi intwaro ya demokrasi mu Burundi.
Uko twihanganiranira muri politike niko kuvugwa kandi ku mutumba buheka muri komine Nyanza lake y'intara ya Makamba kuri uyu w'Imana uheze kwigerekeza rya 10 intwara n'inama y'umugambwe ipfonda ku rwego rw'intara yarahagaritswe n'umukuru w'umutumba buheka Celestin Bukuru mu gihe iyo nama yagira itangure. Imvo nyamukuru yatanzwe nuko musantere wa komine Nyanza lake atari yamenyeshejwe iyo nama Edi Claude Naza.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu badasigana wo ku mutumba buheka abitumenyesha, iyo nama yategerezwa kuba kuri no Imana kuri uyo mutumba nyene. Abanywanyi b'uwo mugambwe n'abagirisha inama bamaze gushika mu kibazo cy'inama ku isoko rya buheka riri kuri uyo mutumba. Celestin Mukuru warongo uyu mutumba buheka yategetse ko inama ihagarara. Imvo yatanze akaba ari uko ngo iyo nama itamenyeshejwe musitanteri wa komine Nyanza lake Marigore Tirankunda. Ibyo bikaba vyiyamirizwa na zimwe mu ndongozi z'umugambwe yipfona kuva ku rwego rw'intara gushaka kugwa umutumba ahari kubera iyo nama. Bavuga ko amakete amenyesha iyo nama kuva ku munsi wa mbere uheze yaramaze gushika muri komine Nyanza lake. Babona ko icyo cabaye icitwazo kubera na musitanteri wa komine Nyanza lake Marigore Tirankunda inama imaze guhagarikwa bamuhamagaye inshuro nyinshi ariko ntiyigeze yitaba telefone. Abarongoye umugambwe w'abadasigana nabo bakavuga ko ibyo byaheruka kuba muri komine Vugizo araheze indwi zitatu aho inama yari itegekanijwe kuba ku mugwa mukuru wa komine yaburabujwe n'ugwaruka rw'imbonerakure mu kubomora amahema zongera zirandura amadarapo yari yashinzwe mu ntumbero yo kwitegurira iyo nama. Abanywanyi b'umugambwe ipona bakaba bagiriza inzego z'intwaro muri komine Nyanza lake na Vugizo kuburabuza ibikorwa by'umugambwe bagasaba ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu gusubiza ku murongo ba musitanteri w'amakomine ya Nyanza lake na Vugizo. Kubera ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka abo basitanteri uko ari babiri kugira batange umuco kuri icyo kibazo.
Inzamba
tubandanye amakuru twabateguriye mu gisata cy'agateka kaze na muntu. Umukukuru ke mu gisirikare cya kera XFAB yarahagaritswe ku munsi wa gatandatu na komiseri twari gipolisi muri komine Buyengero intara y'Umonge. Claudien Nkurunziza yabanje guhagarikwa ku rugi we ku mutumba Mujigo n'imbonera kure zimwagiriza ko yo bari mu bakorana n'abarwanya leta y'u Burundi. Mu gipolisi bakamenyesha ko yahagaritswe ku mvo z'amatohoza Pierre Gahungu.
Nkuko amakuru dukura ngaho muri komine Buyengero abivuga, Gordian Nkurunziza yahagaritswe n'uburongoye igipolisi muri komine Buyengero azwi ku izina rya Albert. Yahagaritswe igihe c'isaha zibiri z'igitondo inyuma yo kurara acunzwe n'imbonerakure zirongowe na Alexis Nimpagaritse ku mutumba Mujigo aho asanzwe avuka. Ababibonye bavuga ko uwo yahoze mu gisirikare ca kera Gordian Nkurunziza yari yagumye acunzwe n'iyo mbonerakure kuva ashitse ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu aho yari kuyifuna kanyota aje mu karuhuko k'akazi. Alexis Nimpagaritse akaba yaciye ahamagara imbonerakure ziza kurara ku rugo rwiwe zica zihamagara uwurongoye igipolisi aza kumutora bukeye. Ahejeje guhagarikwa yaciye atwarwa mu gipolisi muri komine Buyengero inyuma y'umutaga acimanukanwa mu gasho k'igipolisi mu ntara ya Rumonge. Mu gipolisi bavuga ko yahagaritswe bikozwe n'inyabune, havuzwe ko ari mu bahungabanya umutekano ariko ko ariko akugwa ko amatohoza, habuze ivyemezo azoca rekugwa. Inyuma y'ihagarikwa rya Gordian Nkurunziza imbonerakure zirenga amajana abiri zikaba zaciye zigira ikarashishi y'iterabwoba mu mabarabara aca kuri uwo mutumba Mujigo. uwo arongoye imbonera kure ku mutumba mujigo Alexis Nimpagaritse akaba yagirizwa kuba akorera mabi menshi abatavuga rumwe na CNDD-FDD hamwe n'abahoze mu gisoda cha kera XFAB abenshi kuva mu 2015 aho bahunze agomba kubafatisha abandi barapfungwa mu ndwi yaraye irangiye akaba naho yari yafashe umuntu wagenda mu bumuga bwo mu mutwe araboha amumanukana mu gipolisi ku mugwa mukuru wa komine Buyengero uwo yahavuye arekugwa n'igipolisi kimaze kubona ko adakomeye neza mu mutwe.
Pierre Gahungu arakenuye mu gusozera aya makuru twabateguriye kuri Radio Inzamba gateka kawe ngo ntivyumvikana ingene avuga ko yashize imana imbere ariko agahamagarira kwica abantu ivyo bishikizwa n'unani guhamagarira abarundi kuba intungane RCP Gervais Nibigira icegera turongoye RCP akaba abicikije mu gihe umukuru w'igihugu aherutse gusubirira kwiyamiriza abantu bahuza ibitsina bisangiye akavuga ko atazokwigira abihanganira aho hari ku munsi mpuzo makongo bakenyeze barite ndashimiye yabishikiriza aho ni nyuma yaho yaheruka kuvuga ko abo bantu boterwa amabuye bakicwa Gervais Nibigira atabaka ko umukuru w'igihugu yoheba amajambo nkayo atera umutima uhagaze abanyagihugu tumutege yompe
cyabye cyose nuko uyu munsi yavuga yuko yemera imana ko leta yashyize imana imbere ayo kwemeza ko ashobora kuyica abantu kubera ibyo bemeye cyane ico bari cyakabiri naco nuko uyu munsi yerekanye yuko adakeneye ko leta y'u Burundi ijyana imigendane myiza n'ibindi bihugu mu gihe yuko yavuze yishura aho yahagarikiye ishyirahamwe Pride mu Burundi yasaba yuko mu mpiyanyo zizokogwa iteko ryinga ingo n'imiryango hobamwo gukuramwo imasumbane cyane ikumirwa zigerekeye mu henyezi cyane cyane ubyekeye uburenganzira bwo kuronka bwe n'igihugu cyane gutorana eka ubyekeye rero ngiye nashaka kwiyumvira ubyekeye cyo guhuza ibitsina mvuga le droit sexuel reproductive ubonye rero inyishu yatanze yuko uyu munsi hadakenewe imigendanire n'andi bantu ko nibijanye n'imfashanyo zose ashobora kuzanka kwerekana yuko bibucikukiye n'ishobora gutera ikibazo u Burundi gateriya ikibazo cyane abanyagihugu kubera nibakeneye izo mfashanyo gusumba kubera wewe izo mfashanyo n'azitoza cyane zikaza aguma afise ingene abayeho cyo tuma rero munasaba yuko iyi mvugo nk'iyo hagarikwa kugira ngo habe naho yo batabyemera ariko ntaca kwegera ibihano canke imigendane itemyiza u Burundi n'ibindi bihugu canke yandi mashirahamwe kina cyo nuko uyu munsi iyo mvugo to imvugo y'abantu baca bagendera ko ngo bashimungiro ibyo o bakica abantu kubera bahawe intege bahawe ingufu n'imvugo shikiza mu gihugu aho amaze kubigira akabinyero kwerekana yuko uyu munsi wo kwica canke yobya nabi abantu bahuza ibitsina bashobora kumwica atacamira atamateko bubahana ikindi cyo handi ko bifite ingaruka mbi ishobora gutuma haba abantu bagira ubwoba bashobora kudashobora gutekanirwa kubera abazi yuko umwanya n'umwanya bashobora kwicwa.
Ni kuri iryo rwi rya Gervais Nibigira duciye dusozera ko amakuru twariko turabashikiriza nshimire mwebe mwese mwariko mura yakurikirana bonfisi niyongere ndiko ndabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu ndababwira nti na gahwana.